mwananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashira inguvu zikwiye ku Burundi kugira ngo ibyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba.
Uyu ni Anise Niyonkuru mu biganiro biherutse guhuriza abanyepolitike Arusha yararongoye intumwa z'urunani Senared n'urunani ruhurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'Ibujumbura.
Nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bimwe bizoshoboka nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka ariko bizogenda kose ayo matora umugambi Sonia Frode uzoyajamwe.
Uyu nawe ni Pierre Claver Nahimana we aramutswa umugambwe Sahwanya Prodebu bombi. Pierre Claver Nahimana na Niseni Yonkuru baraza kugaruka kuvyo ruhande rumwe rumwe rwasabye kugira ngo amahoro ashobore kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Muraba hafi ya maradio yanyu turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro. Akombanze ndabwire muri make ko abategetsi ba Indonesia bashikiriza ko bisa nuko atabarokotse nyuma ya indege y'isosiyete Lion Air Flight yari itwaye ingenzi 189 abadereva hamwe n'abakozi gwiriye mu ibahari maze iminota 13 ihagurutse iva ku kibuga c'indege c'i Jakarta. Umuvugizi w'ibiro vya Indonesia bijeje gutabara Sutopo Purwonugroho yashikiriza amafoto y'ibisigarira vy'iyo ndege ku kibanza ciwe ca Twitter candikirwa ko amakuru n'urubuga rwandikirwa ko amakuru harimo telefone yamenetse, ibitabo, amasakoshi hamwe n'ibice bimwe bimwe vy'iyo ndege bimaze gutorwa vyikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushika ku metero 35. Abajeje igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye imizimba itari mike yari ku birometero nka 15 vyahabereye iyo sanganya. Iyo ndege yari hagurutse isaha 12:20 mu gatondo masaha muri Indonesia ku munsi wa Mungu vyari bitekanije ko ishika mu gisagara cha Bangka Belitung isaha ya 20:20 yo mu gatondo. Iyo sanganya ribaye rya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max indege nshasha igugwa cane kandi inyo bitoro bike. Abajeje umutekano muri Kamerunni baraburijemwo abariko barakora imyigaragambyo mu ibarabara bahakana itorwa rya Perezida Paul Biya nyuma y'amatora yo kuwandwi ukwezi kwa 10. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Yawunde Muki Edwin Kinzeka ashikiza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi abatavuga rumwe na leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashure no ku masengero. Igipolisi catangaje ku ruhande rwayo ko cafashe abantu bane kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bihindura abanyeshuri kugira ngo bashobore gufatwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko bararondera ibice birimo umutekano kugira ngo bahunge abapolisi bamaze iminsi babakubita mu mabarabara kuva amatora agitangura. Abategetsi bavuze ku munsi w'Imana ko Biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi 71%. Maurice Kamto bahiganwa kandi yaboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi we atahukana amajwi 18%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe Mouvement Démocratique du Peuple Camerounais MDPC wa Biya kuwivye amatora bikabice. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25.41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inyuma y'ibiganiro byayimaze iminsi bihuriza abanyepolitiki b'Abarundi Arusha muri Tanzania, hari umugwi umwe uvuga ko batazokwita amatora yo mu 2020 impunzi zitaratahukanwa, undi mugwi nawe ukemeza ko bayiteguriye neza kandi biteguriye kuzo yajamo. Yamara bose barahurije ku rwandiko rusaba kumuhuza iyo hindugwa. Ibindi ku ino nkuru na Pierre Claver Niyonkuru, numenyesha makuru y'Ijwi Amerika, yaramaze iminsi akurikirana ku buryo budasanzwe ivya bino biganiro.
Mu rwandiko imigambi itavuga rumwe na leta yari imaze iminsi ikoraniye mu biganiro yarusha muri Tanzania, yahaye umuhuza ishamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Afrika, harimo ibigabane byerekana ingene boja mu matora atekanye yizewe kandi yitabwe na bose. Ubwo rwandiko bagwise umuti wo gushayura Burundi, naho umuhuza Benjamin Mukapa yari yabasabye ko bogwita urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora yo mu mwaka w'2020. Anise Niyonkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta, aratubwira bimwe mu byo basaba ko byobanza gukogwa kugira bitabe ayo matora.
Mu gihe amatora zoba, kuko ntituzi uko azoba mu 2020 canke yahazobira hose, hari ibintu byoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza igihe azobira hose. Hariho kurekura abafungiwe ubusa, hariho impunzi zotaha, hariho abanyepolitike botaha, hariho n'ingene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa. Hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashira ingufu zikwiye ku Burundi kugira ngo ibyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba. Mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2020, tuvuga igihe cyose ayo matora azobera, azobe hamaze kuboneka ibintu byotuma ayo matora agenda neza.
Ibyo bitavuye mu nzira, Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona igice kitavuga rumwe na leta, avuga ko batarota bemera kuja muri ayo matora canke muri leta bajanywe no kugabura ibibanza.
Benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mirwa mu biganiro, twarindira yuko ari kivamwe tukahebura, mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bitama gikabura nyama, mara duhebye umugabo nubaremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi nkiko turarota tuja amatora kugira tugabangane ubutegetsi n'ubutegetsi bw'ayo matora ntatuzojamwo. Ahubwo abari hago badupfa kumwikomo, bota kumwikomo kuri iyo leta, bafata kumwikomo abahuza.
Yamara naho biri uko, hari indi migambi ivuga ko atagize ivya ivyo bikogwa canke bidakogwa biteguye kuja mu matora. Ni nk'umugambi sawanya Frodebu utwagwa na Pierre Claver Nahimana.
Ivyo turavyemera, ariko mu gihe bitabaye twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe sanya Frodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba. Niyo ngingo twamaze gufata, ariko tuguma dusaba yuko ababijejwe leta y'u Burundi n'abandi amakungu n'abandi bakeza kuguma bakora ibishoboka byose kugira ngo bashireho ibintu byotuma ayo matora agenda neza. Nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bizoshoboka, nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka, ariko bizogenda kose ayo matora umugambwe Sonia Frodebu uzoyajamwe.
N'iyindi migambwe ntaranake nuko nyene aruyeze bayica ko abutwara amenyesha ko inzego zivuye mu matora ku isi nzima arizo zamye zikemura ibibazo bikomeye mu gihugu. Naho yasenye kuri urwo rwandiko abona ko hari ibibazo byinshi bishobora kuzotorerwa umuti n'inzego nshasha, ahamagariye ahubwo bagenzi we kwitegura neza bakagira imigambi myiza iteza imbere abanyagihugu kugira ngo nihagera ko baja kwiyamamaza bazoyereke abanyagihugu babatore. Yizera ko uri mu nzego ariho byoroshe guhindura ibintu kuko bufite ijwi ryumvikana. Abo barahuza n'umugambo uri ku butegetsi SNDD-FDD na leta, naho batitavye ibiganiro byatumwe ko n'umuhuza bahamagariye abatwara imigambwe kwisuganya kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 azogere biteguye neza. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuhanuzi mukuru w'umuhuza Ambassador David Kapya ko hamwe abo batsivye bosaba ko bumvirizwa nabo mu kwezi kw'11 buca gutangura nk'uko bavyifuje ko bokwakirwa n'umuhuza. Na wati
tulikuwa tunawasubiri hatu
twari twagumye tubarindiriye, ariko turababura kugira nabo tuzobakire. Rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose, iyo yagusize nk'igitega siwe wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wewe ulikuwa gitega umeacha treni imepita, si utayikuta huko mbele?
Ivyo biganiro byarangiye abatavuga rumwe na leta bose baraho basabye ko boronswa abandi bahuza bitaho ikibazo cy'u Burundi kuko Benjamin Mkapa yabasezeye icese ko arangije akazi kiwe. Inyishu bazoyihabwa n'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko izokorana itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe i Kampala mu Buganda atagihindutse. Pye Clave Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Niyonkuru arakenuye nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika, murabimenyereye ko iminsi yose nkano mango ca tubashikiriza ica abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye biri mu kibano. No munsi rero indongozi z'amasengero zatumiwe na mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura zigaruka ku kibazo cyo kumenya ingene izo ndongozi nyene zishobora gutakaza intumbero zayo mu gihe zidashigikiye impano z'ugwaruka. Reka mumvirize igice ca kabiri cyo kiganiro yari yadutunganirije araheje indwi imwe tumuhikaze abanze atwibutsa abatumire bari basangiye kiyako.
Musenyeri Ernest Bigirimana arongoye isengero rya Anglikane muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Turamukije namwebwe Pasteur Asher Nizigimana murongoye ishirahamwe rishigikira urwaruka mu burongozi no gukunda igihugu Greenland Alliance. Turabaramukije.
Nanze ndabaramukije.
Namwebwe bari kumye Regis Batazira Big Zoe umwe mu bakorera mu muziki w'Imana. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Ego Big Zoe, mbega biroroshe ko iyo mugiye mu masengero mugahindura mu kwemera kwanyu impano canke ibyo twakwita ingabire, biraborohera ko mubandanye mubikoresha mu isengero mukabonerwaho nuko bibagirira akamaro mu bundi buzima.
Umuntu akijijwe yarazi gucapa kenshi barakwa guca babiheba kuko ashaka mu isengero agasanga iyo ngabire ntikenerwa mu isengero na rimwe, agashaka n'umenga ingabire idakenewe agashagerageza kwiga bigahera usanga akora nka protokole mu isengero yumva umenga nicyo gikorwa cy'Imana.
Jewe byarambabaza cyangwa umuntu azi gukina basket, umuntu azi gukina umupira, yari kugira influence muri domaine ya basket cyangwa mu bya football, mu bya sport bya byo byose, ashitse mu isengero agasanga igikoresho badakoresha muri evangelization cyangwa kugira impact nk'abakristo, agasangura kubigabanya ntabigemo cyane, agashakwiza ibikorwa byo kwisengera nga kwisengera ibikorwa byose bakora nta kimwe gikora kuri yangabiri we nyamukuru. Cyo personnel ma byaranderanje nkuvumenga wowe naho tuza mu isengero ugaforce ugashaka kuza kuririmba nkanje, ntuzofuririmbye nkanje kuko je nari umuririmbye n'imbere ko nza mu isengero ingabire zisanganywe Imana yampaye mugakuruka igijwe mu ngoro bije kuri kumvuga butumwa cyangwa muririmbyi cyangwa protocole. Icyo nashaka kuvuga cyari donc tugira programme yo kuvuga ubutumwa mu makartier itwa kuri beat mu makartier dukoresheje izo ngabire zidakora kenshi mu isengero, izo za hip hop, rap, graffiti, gucapa, ma break dance bikora abantu benshi bakijijwe kandi babikora neza kandi vrema babikora ku cyubahiro cy'Imana.
Mu isengero ntizinjira ino nitse
barabyemera mu guravye conception bafise antuka nta mu pastor ndabona considera hip hop nka worship. Nukuri conflict de generation ndabizi ibintu byama byabajyana byaba ndayitinya kubera kenshi abajeune n'amacyo basanga baguye muri rebellion
cyangwa umugararije rero
tu ushaka ko umugararije kurumva igihe cyose koze ikintu wonda gukuri yo mucume ngara ku blocka ku blocka uti developer set fase kare wa rumu baza kumuhanuza cyangwa kumugera buke buke munyu mikoro tuvisiko mingura mwataka donc niko kiri kumubaza niko kiri kumuhanuza cyangwa kuri direction biro ciyo
pasteur Asher niyo nizigiye ko musanze umufasha ugo gwaruka mwumva iyo ntambara iri hagati y'abakiri bato n'indongozi z'amasengero bakuze kumva ko badahari ivyo badahuriza ko kugira ngo bashobe gukora ivyo bitaramo hanze bashobe kuvyungukiramo mu buryo bwabo bwo kubaho kandi bagume bemewe mu masengero. Nuyuhe muti nihe nyishe umwe mubona
umuti je baho ndabona ni mu biganiro hari ikibazo cabaye kumbure rimwe na rimwe jewe mbona nk'inkomoko y'ibi bintu bakwiye gusubira ngo bakaganira ni kibazo cy'ukuntu umuziki moderne waje mu Burundi gihe twebwe ivyo mu bazungu byatuzamwo umuziki waje uri kubiri haje harimo ico bita musique profane na musique religieuse kandi abazungu bari baramaze kubishyira ku rutonde barabiformaliza barashyiraho systeme y'amanote n'ibindi amasolfege. Rero mu masengero si hose byigishijwe bajya batama mubona umenga baciye bamera ukuntu hari ababa bazira musique religieuse ingene ibiri structure n'amajambo ingene abapanze hariho technique de composition ubuhinga bwo kwandika indirimbo baba basanzwe bazi vuga bati hategereza kuba mu butumwa bumwe kuva ku ntaho gushaka ku iherezo hanyuma umuntu ayumvirije kumva lo message ni pasika mugabo hari igihe rero kubera umuntu atababizi akompoze indirimbo akavanga ibintu byose ugasanga imirongo ibiri itatu ya mbere ivuga ibintu ama point theologique nka tatu nyene murumva ko bica biza kudestabiliza
muri magashyamo pasika na Noel
bisha biza kudestabiliza abantu basanzwe bafite urutonde rwa musique religieuse. Kandi kindi nibaza cyo bifasha nuko habaho kwigisha umuziki mu buryo butondetse kuko naje ndu umunyamuziki mugabo ndakwarengene na wize nagenda ndatora kamwe ngaha ntora kandi hariya nta musique iri bien organisée nigishijwe kandi urugwaruka nago amasengero atabahaye amahirwe yo kumva ngo muziki upanze bazobitoraho biri kuri ya YouTube rwarukuravuga kandi ivyo bazi nivyo baca baza gukoresha rero numva hakwiye ikiganiro hagati y'aba bantu babiri bakavuga bati turi muri cadre y'urusengero kubera imvo iyi niyi 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 tuzobigenza uko mugabo turemera yuko umuziki wari wo wose ushobora gukoreshwa mu gusohora message y'ijambo ry'Imana bivanye naho umuntu ari kuko aho bo bikoresha hose igihe cyose babukora neza kandi bavuga ijambo ry'Imana birahindukira bikagirira neza ishengero no kuvuga dufate nk'unka Big Zoe agiye kuri tele ya basket akaza kugira hip hop hanyuma muri iyo hip hop agashyira ngabajambo y'Imana harabaje no muri quartier bakunda hip hop bazoca baza uko kuza kwabo bituma bashobora kumva ijambo ry'Imana kandi aba bantu nibihana bagakizwa ntacagira urusengero kuri iyo tele ya basket acakeneye ishengero ribakira no kuvuga yuko aba bajene baza kugirira umuziki hanze barakeneye gukorana n'ishengero cyane kugira ngo naryo bishobore kwakira bakiriye agakiza ribarere bakure bitagenze gutyo tuzohava dusanga ikintu cari cyiza gihindutse kibi kizane guteranya urugwaruka ruri mu mashengero n'abarongozi bago kandi urugwaruka nago bizobagora kurera abo bantu kuko bahawe ingabire zo kuririmba mugabo ntibahawe ingabire zo gupastora
kubera nabo nyene nabo babazanye uwo muziki nabo nyene babasa naho mengo ntawo barerewe atari byo bitera muhanini babagira hanze ugasanga mu isengero ntawo bemewe cyane
nico gisoma akeneye ikiganiro bakaronka abapastori bakurikirana ababitaho babasengera bamenye ivyo barimwo babashigikira kuko mu bisanzwe ukuntu Imana yatunganije ibintu umuntu arakeneye isengero umuntu akijijwe arakeneye uburongozi bumufasha mu byo barimwo byose rero babuze ikibashigikira ingora no kubashobora guca habaho rupture ubucuti n'abarongozi amashengero bukavaho kandi ibyo bizogira ingaruka mbi bituma igihugu cy'Imana kitashika aho cari gushika
kandi ibaze yuko mu ishengero ryo mu Burundi ari ingorane yuko iyo sinzi ko ari tayo gupfubye cyangwa yo kutavuka abantu bose umenga kugira hagira igihe yuko Big Zoe twase ateri ntambwe ace kurugeza urushasha yo Imana aramutegurira kugira kushinga yikora muhamagarira ari gakiri abamukuriye swati ishengero ari mu cyangwa kiri muherekeza neza mu gihe cyo sivuze cyo kintu cyo kukuzi agetse kugira iki umenga ni alert umenga papa wa uramwishe uramuciye amaboko waruzi kafagiye gwa yuko sohotse yagumenga ntiyashaka ko ntashaka kuva ngaho ndibaza ko hari yongora niyo gupfuzi yuko iyo bigize ko akatisha byo kuri source yiwe avomera undi muntu bimugora omega niwe yoguma vo omega niwe yoguma vo omega gusa ariwe yarageza na su bubasha bwo kuvomera kuko wewe wari wowe
bisigura yuko mwebwire mu amukeneye kuja kugira ivyo biteramo mu idegenzyo hanze isengero itaguma riri nyuma yanyu cyane
yumvire nkubujewe yumvire nkubujewe musenyera nyandiki kete yo kwemeza yuko nkwiriye sponsor kuri ministere ya jeunesse haza ko cyikimo no kuri bajyanitswe ngo nabajene ngo 30 bari muri commission bishoboka ubasha byo ni byinshi cyane
bakeneye ko ishengero ribatahura rikabashigikira bakumva ko bafite abavyeyi babatahura bemere byo bariko barakora kandi babashigikira
bijya kuri konti y'ishengero cyanke bijya
inyungu z'ikintu cyose kivuga Kristo inyungu nyamukuru kuruta ibindi bintu byose ikintu kivuga Kristo n'abantu baza gukizwa soko nagize festival je ngira festival kuri stade nza kurira kugira pastor nimiburiburi kwa twari by'umuziki afuma avuga iminota 15 ntavuga nk'imwe 45 aravuga mu isengero mugategeza kuba ubutumwa cyane naho atovuga je nkavuga
amafaranga yinjira mu cyamaya je hagote
amafaranga yinjira concert uko bigenda kose niba concert je nayitego ari je nayiteguye akabiri ku izina ryanje ndashaka kwa nayitego ku izina ryanje cyane yateguye ari festival yateguye na eglise udaire mu bindi bihugu ko rusanga sponsoring yarateye imbere usanga fenshi bikorwa binini nk'ivyo biba gratuit kugira abantu benshi abwire kwatse umuartiste afuma amubwira bati wewe kino kintu wabona kugeza kwinjiriza amahanga ufite miliyoni 5 reka tuyaguhe kibi gratuit kugira akigire kwatse abantu benshi usurumba je cyane ubwo gusa niki kujya utabufise ubwoba yuko par exemple ku munsi wa dote papa yaje kugusabira kwava nduke imbere avuga ibindi ntagusabire kuri tokugira ubwo bwoba yari nzaza uburi nashiri no kuvuga uti je nte ntambwe ubwira ikintu ahantu pastor wanje ari nyuma aranshigikiye hamanga ubona influence bafite niko avuga uti ari we yemeye gusinya kete je ntwaye muri ministere akavuga ati bano baje cyenda bakurikirana kuva bakiri bato baramerita ko bafashwa niba muri jeunesse hari amahera ari gufasha aba bajene ni mubafashe cyangwa ko iyo kete yaje yasinywa na jewe
yego
kujya sinya musenyeri ingufu zose zatandukanye
Wanyu mu ntara
Tuyagira mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Musenye Pastor Asher avuze ati mukwiye kuvugana mukugira ngo mushobore kubaherekeza nkuko uyu biga avuze ati byukuri iyo mubaherekeje nk'ibisa nuko ari bo baba bari basana mengo bariko batamba birorera mwategeza kubaherekeza ibyo mwebwe namwe mubivuga kwiki
iki ni kintu kiza gose kuko abantu basangiye kivi basangiye igikorwa cy'Imana icyo no kongera ko nuko ugwaruka ruhabwa ikibanza gikwiye mu ishengero ibyo genda bihagarara ko gose hamana bahawe icyo kibanza bakemera impanuro bakemera impanuro gwaruka haraho bijya kugorana ntibemera impanuro
kibazo kihari hariho hanini nuko ubwo gwaruka baririnzi yavuga bati ni mwuga wabo ndego mwuga muremeye ko boze bakakoresha mu isengero mukabaherekeza hanze bakongera bakawucamo amafaranga kugira bashobe kubaho kibe igikorwa nabo kibabeshaho
mu isengero tuvise abahinga benshi tuvise abantu bafite amatara atandukanye kandi turayashyigikira nimba ari umudandaza ntibashobora kumubuza ikorwa kiwe ayo gikora nimba ari umuririmbyi ntibomubuza kumbure ikidakunda gatonyi no kumvikana afite ikinza kudandariza mu rusengero nimba bakiye baza mfise abantu bashika amajana atanu umwe wese agaca avuga ati jyewe nshaka ngaha nyine ha mu rusengero kwaca ndahakoreye iki kenshi bica bibyura iki konfi hanyuma gene hano bareka ubwabo bacha basubiranamo kuko bica bitera ingorane kugira ngo twebitere izo ngorane turavuga tuti wewe nimba ufite izo ngabire ashobora ko batunganye igikorane bakaririmba akabikora hajya mu rusengero rero ntushobora kuza ngo uje kuririmba umucya mushyira amafaranga hajya ariko kumbure yateguye iyindi konsere akarondera sare ha muri vile
ego
aho twe tugaravuga tuti dushaka kugira igiteramo cy'indirimbo abazoza badoshora kuriha aho ntangorane nabaho byogorana gatonyi ni mu rusengero kubera bisho gutana
n'indi sura ego pasteur asher mumva nimwibaza yuko ubwo gwaruka nubwo bari ko ruvuga gucyo hari abashaka kwikika mu masengero nyene kumvuza uko babifuza ubwo buzima ariko atari uko nyene baba bari mu isengero kugira ngo bemere ubwo burongozi bwo mu isengero aje gituma bashaka kubomana
ego birashoboka cyane mugabo bidakozwe neza birashobora gutera ingorane urusengero rubamwe abantu benshi harimo abatandaze biharage kandi bajya abantu bose baza gusenga kwa Mungu barafungura ibiharage urumva mutabaye maso nabo barashaka kuvuga bati nane nje shira gastende hajya kuwa Mungu abantu bose bakeneye ibiharage bacha babihitana nico musenyeri ariko aravuga birakeneye ko bavugana kugira ngo bumve mbego umuririmbyi wo mu rusengero asohoye album ishengero ryo mushigikira gute mu buryo butuma ashobora kubaho mugabo naryo ritononye ngo rikwega izindi ntambara mu rusengero ntihagire abibaza ko abarongozi bishengero bahengamiye kubaririmbyi babafasha kudandaza ibintu byabo mugabe abadandaza mu isoko batariko barabafasha ukamenga hariho akamwana wa mama kubera rero abantu bari mu rusengero batabafite intumbero zimwe birashobora gushika hakaba uraba bajya abantu bicaye mu rusengero akababona nk'abakonsomateur ugasanga aho kwiyumvira akabona nk'abaguzi aho kwiyumvira gutanga ubutumwa bwofasha imitima y'abantu akavuga ati ahantu nane umwe wese ashobora kugura sende ahantu haronkera ubuzima rero iyo hariyo kuganira n'abo bantu niho umupastor ashobora kubona ubwana bw'uwo muntu mu buryo bwo kwizera akamenya n'inge namufasha kugira ngo iyo ngabire yiwe ntihave imuhindura ngo amere nk'ababandi baza kudandariza Yerusalemu no Yesu yashwiragize mugabe icyo novuga nuko by'ukuri umuntu yahawe ingabire yo kuririmba ni byiza ko abishoboye abigira umwuga wiwe kandi umwuga ukamutunga mugabe kugira ngo umwuga umutunge uretse gushigikirwa n'ishengero biranasaba nuko biba binatunganijwe neza mu gihugu kimwe mu bituma baririmbyi barondera ko abapasitori babashigikira kugira bagurishe ibintu byabo nuko ibihugu byacu kenshi ukuntu bitunganijwe bitaborohereza gutungwa n'uwo mwuga umuntu agiye akugurura agasitende ko kudandaza ibiharage hajya kwa mu isoko kanaka leta yarabitunganije neza mugabe usohoye sede baraziba kandi kenshi leta ntiba simvuze leta umenga harimo kurenza urugero hariho amategeko akingira abaririmbyi mugabo si igihe cyose yubahirizwa
adashyirwa mu
ushaka urabe naho ku mabarabara usanga abantu bari kubaragurisha amasezerano y'abantu kandi ata amasezerano bafitaniye murumva rero ko abaririmbyi bafise iyindi ngorane abandi badandaza badafise nicyo gituma bakeneye gushigikirwa cyane n'abarogozi b'amasengero mugabo bitononye isengero hanyuma kandi nabo nyine bakagira ingufu kugira ngo barabe ngene amategeko akingira ibyo bakoze yoshyirwa mu ngiro bashobore kwidegenja nabo mu bisanzwe byari kuba byiza habayeho amazu amamezo agurisha indirimbo z'abaririmbyi kuko umuririmbyi si byiza ko ari wadandaza umuririmbyi akwiye kuririmba yidegembye agahanise amasezerano n'inzu iyagurisha we bakaba bamuha ama dividende yiwe gusa atiri warabicuye azunguruka n'amasede mu isakosha
kumwenye nibyo bigi nawe nyene yavuga
ofete jewe kifime ikintu nyamukuru ntena ko nibaza yuko abajene del nico cyo kuvuga mu kudandaza amasede cyangwa iki ndakorana n'abajene kenshi sinibaza ko ari cyo bakena kenshi bon kitsu nkuko yabivuze pasteur kandi gisingorane mu gihugu n'abaririmbyi basanzwe rwabo ari cyo bakora ba batari mu isengero petite bakidumu nabande presque ko produce cette bara bihebye kuko ngahishitse ngaha igishika gusibeje guhomba umuse cyari nka gratuitement donc urata atamategeko ari protege hari
musenyeri Erast Bigirimana yari yavuze ko bagerageza gufasha urwaruka ariko mu kurangiza kino kiganiro reka tubabaze mbega icyo kintu bavuze cyo gukingira gateka k'abaririmbyi k'abanyamuziki amasengero mumva ariko ni mukwiye gushiramo namwe ingufu kuko musanzwe mufite urwaruka kandi ruri muri uwo muziki
twebwe twiyumvira yuko kumwe pastor Rashia yabivuga ari cyagikogwa cy'abajejwe amategeko bo shobora kubiraba nuko bo kingira abandi banyamiziki bose n'abanyari bagakingirwa twebwe icyo twobakorera twashobora gushyiraho nimba ari kioske idandaza indirimbo z'Imana ikidandaza ayo masede ikadandaza indirimbo zanditswe amabibiliya bagashyiramwo bikadandazwa ibyo ntitwovyanga ariko kandi agateka k'abanyamuziki kagakingirwa turashyigikiye gose yuko abajejwe iby'amategeko bo bitunganye nko batunganiriza abandi banyamiziki n'abavuza indirimbo zijyanye n'iby'Imana n'ijambo ry'Imana bagakingirwa nk'uko abandi baba bageze bakingiwe.
Ego usenyeri Erast Bigirimana nibutse ko murongo isengero rya Anglikani muri diocese ya Bujumbura turabakenguruki
turabashimiye namwe mwakoze kudutumira.
Ego dushimiye na Pasteur Asher Nyonizigiye murongo ishirahamwe rishigikira urwaruka mu bijyanye n'uburongozi hamwe no gukunda igihugu namwe bwe turabakenguruki.
Ego naje ndabashimiye
namwebwe bari kumwe Regis batazira Big Zoe umwe mu rwaruka ruri mu muziki urimbi ujyanye n'iby'Imana namwebwe turakengurukiye ko mwitabye ubutumire.
Murakoze namwe murakoze ubutumire.
Ego Diane Ndonse na indongo kino kiganiro ndabakengurukiye.
Akoze Diane Ndonse reka dushimire namwebwe inshuti bakunze mariko muratwumviriza muherereye ijyanye no micungararo itandukanye ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Akoze Macbilia Beru yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaje twari kumwe tuzongere ejo tubasigiye kano karirimbo kumukozi w'ijwi rya Amerika yaririmbiye iradio yanyu akaririmbo kitwa Radio Ijwi rya Amerika aragaruka kubitandukanye iradio yamubwiriye mu buzima bwiwe. Wakaririmbye yitwa Jean-Marie Niyonkuru wo mu gihugu c'u Burundi. Turakabasigiye rero mubandanye muryoherwa namwe hakagiraho Ijwi rya Amerika yoba yarabakoze mukaryoherwa muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com mushobora guca kuri iyo email nyene kugira ngo mutubwire icyo mushaka ko duhubura kugira ngo tubandanye tubamara inyota bice mu biganiro byacu.
Yabai, isubizo chachu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.